buryo
garuka garuka ubuzima buhindure
ubuzima buryo
garuka garuka ubuzima buryo
ubuzima buryo
garuka garuka ubuzima buhindure
ubuzima buryo
kamba 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 kamba
urabiza udahari sino bishobora yeah ubuzima bwanje bwose burabiha yeah karukumindurire eh eh ubuzima bwanga hakwise karukumindurire eh eh ukuntu mbayeho sinzigera mbemuka you know that umutima ni wobikora madare sinzigera mbemuka you know that umutima ni wobikora madare
if I get you babe I can feel alright. If I get you, baby, I can feel alright. Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Kamba, kamba.
Kabiri, I cannot feel good to the habit. Erging it and I'll get a cabby. Jungumboya Kuku and a turi baby. Drava Mwaraba Gansa, yeah. Kuri Ame Wotevakusa, yeah. Drava Shinguru Wanza, yeah. Yakin in the Zivi Gansa, yeah. When a Kuana candidate, when a Kuera city, yeah. Every time I get an answer, original. If I get you now, I can feel around. If I get you now, I can feel around.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka.
Yeah.